iradio ijwi ry'Amerika isamiranye i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda. Murundi butwumvira kuri 12.12 ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cy'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mwiwe neza nshuti mwese turi kumwe muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ubu ni wa mwanya wa kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Alaize kiringo kirenga indwi abanyapolitiki bariko bahiganira kibanza cy'umukuru w'igihugu mu Burundi mu matora ategekanijwe ku wa 20 ukwezi kwa 5 batanguye igikorwa cyo kwiyamamaza. Amakuru atangazwa muri iki gihe avuga ko icyo gikorwa gushika ubu kiriko kigenda neza, naho hirya no hino wumva imisore ihuriki mu migambo itandukanye cyane cyane umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'umugambo wa SNL yatanye mu mitwe. Abakurikirana hafi politiki y'u Burundi bavuga ko aya matora atandukanye n'amatora yabaye mu mwaka 2015 kuko icyo gihe habaye ubugizi bwa nabi hamwe n'ubwicanyi imbere y'amatora mu gihe cyayo hamwe n'inyuma yayo. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twatumiye bamwe mu bakiri bato bakurikirana hafi politiki y'u Burundi kugira ngo batubwire ukuntu nabo babona icuka kiri hagati y'abanyapolitike muri iki gihe hamwe n'ukuntu bobo babona inyiyamamazo yatanguye mu ndwi iheze. Baraheza kandi bagire n'akamo wateye abanyapolitike bariko barahiganwa hamwe n'urwaruka. Uyu munsi rero turi kumwe na Lionel Ndayizeye ari mu rwaruka rwarangije amashuri kaminuza muri Yoneza. Lionela
ego ndabara mukije kwicita America nongere ndababwira ati pore cyane tumba ikunge nikije kiko kiratema gitongora iyo muri leta zunze ubumwe za America. Twe turashima uko biri kose nubwo na twe tudufite ngaha mu Burundi ko tugaragaza rwose gukurikirana ibyo abaganga z'ubushikanganje batubwira tukumbira natwe tukagerageza gufasha kugira dushobore gukinga icyo kintu.
Ni byiza cyane rwose murakoze. Turi kumwe kandi na Jado Nziza umwe mu bakiri bato babahanze igihugu. Mwiriwe neza Jado Nziza.
Mwiriwe neza nanje mbone yako yo kuramutsa abanywanyi b'ijwi rya Amerika ku isi yose. Nanje ndabihanganisha abo bose bagira amenyikizo cya coronavirus aho bari hose. Bihangane abari muri konfinema abarwaye abandi bose n'abandi bose tubagiraniwe yabuya ko nta mpamvu idahita tuzosenga Imana yacu ibintu bigenze neza. Ndaramukije n'uwundi turi kumwe umugenzi wanjye nawe nyine
Lionela.
Ndabaramukije nanje.
Ni byiza cyane rwose. Ejado aho byifashe gute ibyerekeye ikiza cya korona ngaho mu gihugu murimo?
Guhera igenekerezo rya mbere y'ukwezi twarayohoreye gatonya mu minsi iheze yari confinement totale donc turi mu myiyerekero ku buryo nta bantu bajya ku kazi iteka abarima service essentiel si n'abandi bose bari mu mazu ugaba unye guhera igenekerezo rya mbere unye abantu batangiye gusohoka twizera ko bizobandanga bigenda neza bice twita zogendera nk'uko byabaye iyo muri Amerika muri Espagne no muri Itali nikubana nyadusenga.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero dutangure kuri wewe Lionel ku byerekeye imiyamamazo iriko yaba muri kigiye mu Burundi. Mbega iyo miyamamazo mwebwe mu bakiri bato bari mu Burundi muyibona gute?
Yego murakoze cyane ndi mu Burundi ndi Bujumbura umuntu aragerageza gukereza amaso akaraba hashikana byo kuri imyamamazo iri kwiragenda ku bakandida bakurikiye inobwa ibisabwa n'amategeko bemerewe nuga mu guseni uryo gutunganya amatora ma propaganda iri kwiragenda barakora abandanya bagira propaganda by'ukuri jewe aho mpengamiye aho mparereye uko ndabibona by'ukuri urabona yuko bariko bariyamamaza biratandukanye nk'uko bivuga n'ibyabaye mu 2015 kuko urabona yuko ubu hariho imigambwe nubwa iri determine ugaragaje ku rubuga nubwo ubona yuko tuyobwe bariko bariyamamaza mu bihe bigoye mu gihe bavuga ikiza cya COVID-19 urabona yuko by'ukuri abanyagihugu bashobora kugenda kwerekana aho bahagaze
iyo migambwe muriko muravuga ni iyihe Lionel iyo migambwe ni iyihe
imigambwe yose iri ku rubuga imigambwe yose iri kwiyamamaza n'abigenga ndabona bari kwariyamamaza kandi mu buryo buboneka mugabo hariho imigambwe jewe ndiko ndabona iri ku rubuga cyane mbere cyane nubwo nk'umugambwe FDD n'umugambwe CNL wa Gatogwasha ni imigambwe iri ku rubuga cyane kabisa ndavye ukungene CNL igihe imaze yemerewe ni umugambwe no kwakore mushasha mugabo ufite umuvuduko ntangere kuko n'ubutuko turavugana aya masatu turavugana ndahantu hegereye ahantu habaye amapropaganda yabo mugabo siho ndi mugabo n'ahantu hegereye yaho urabona yuko abanyagihugu basidukana iyo nka aha mu Kanyosha byabaye urabona yuko by'ukuri abanyagihugu bagomba kwerekana by'ukuri yuko hariho abanyagihugu bavuga ati ya demokrasi bamye bavuga urabona yuko hari abanyagihugu bafite ati tugomba kwerekana yuko turiho kuko urazi yuko novuga n'umugambwe CNL n'umugambwe CNDD n'umugambwe uraba na yingo ugaragaje kuraba urwaruka sindi yuko ari urwaruka tutagerura nka ama education rukwiye mu mpande zose yaba mu mugambwe CNDD urwaruka rwaho yaba mu mugambwe CNL mu rwaruka rwaho bagenda barashamirana mugabo by'ukuri hageraho bagasuka mu mabisi
turetse iyo mishamirano iri hagati y'urwaruka rw'umugambwe uri kubutegetsi CNDD FDD na CNL hari izindi njyane zoba zihari canke icyozwa ry'agati akaza na muntu canke abanyapolitiki boba baburabuzwa kugira ngo ntibiyamamaze neza hariho amaraporo yasohotse ejo bundi avuga ko ayo matora ekaniyo biyamamazo iri kwiba mu gihe agati akaza na muntu kabandanya gutyozwa
ego muragerageje kubuzararaba hariho ubutumenge nubwa mbere sinovuga ko ari utumenge kuko ni nk'ibinenge kuko ugerageje kuraba umugambo wa CNL FDD imyaka 15 utwaye ubu kwe kumenya yuko umuntu uwo ari we wese afite uburenganzira bwo kuja ahantu hari hose ashaka no kuja mu mugambo wari wo wose umuntu wese yicuza rero birababaje cyane kumva yuko umuntu yicuje kuja mu mugambo ushoboye kumuzibira ati ntashike muri bajya uko ni kagateka ubuzungu ngo hari abantu bafunzwe gukora batari mu mugambo wa CNDFDD ibyo ni bintu bibaho ni kagateka ukaguma gahungabana rero ucusanga babandi bari bakwiye kugira bashobore gufata agateka k'abantu kugira bashobore kugakinga niba ucusanga nibo bari gukora gahungabanya muri ubwo buryo ibyo bintu birabaho ni ibintu bibaho mu kibano ugasanga umuntu yafashwe atacu yagirizwa nta mutahe umuntu bamuhaye akazumva arafashwe arafunzwe icyo nicyo gituma ubona wumva n'amaraporo aguma asohoka ibyo bintu byo guhungabanya agateka kazi na muntu ibyo ni ibintu bibaho ngaha mu Burundi n'ibintu bikubirana koko
ibyo byaba bikorwa n'abategetsi bo hejuru canke bikorwa n'abantu batafite uburenganzira kuko amakuru dufise ni uko abanyapolitike n'abariko barahiganwa ari mu gihambwe itandukanye n'uko bavuga ko gushika ubu ibintu byifashe neza
ibyo bintu ababikora ni icyo gituma ubona baza kubera iyo babikora bahakwiye urwego rw'umutekano cyangwa rw'ubutungane buvuga ati turakeneye uwo muntu mugabo yigira abajije umutekano bagafata umuntu hama akongera agafungwa urabona yuko ari ba bantu nyine haba habuze umuntu aregira kuko nkunda kuvuga yuko leta ariyo ijejwe kuregira ibyerekeye by'ugutunganya agateka kazi na muntu by'ubutunzi bw'igihugu leta nyine ibikwiye guhagarara hagati ikagira regulation rero hamaze kumva hariho umuntu ahagurutse akagenda gufata umuntu aho umuntu agafungwa urabona yuko iyo leta ibaye absent ibyo bintu rero leta ibikwiye kubihagararira mu cyane cyane muri bino bihe by'amatora igahagarara cyane kuko n'ibihe novuga habamo ibishobisho cyane habamo n'ishavu cyane kuko habura n'ababiri hagatsinda umwe rero kumenyera yuko umuntu uwo ari we wese afite guhagarara hariho hose ashaka mu burenganzira bwiwe amaretse nayo ikaja hagati ihagarara hagati
ego me ijado ni nziza namwe aho muri aho mu gihugu cya Afurika y'Epfo murakurikirana cyane rwose amatora imyamamazo iri kwiraba ikana amatora muzoyakurikirana ikintu mubona gihimbaye muri iki gihe ugereranije no mu mwaka w'2015 niki
eko nibyo turakurikirana nubwo turi kure gato mugabo umbuga nguruka bumenyi birahari bimeze neza kubera tekinoloji turakurikirana uko bikoragenda njyewe mbona ibintu bimeze neza imigambwe imigambwe hafi ya yose yatangwe propagande n'iyamamazo umugambwe CNDD-FDD uriko waratanguye uriko washikiriza Samuragwa kandi mbona ikarakirwa imihingo yose y'igihugu neza umugambwe CNL mbona mu mihingo yose y'igihugu nawe ariko ariyamamaza mbona ariko yagenda neza yayegeyegeye twahora twumva muri 2010 na mbere yaho 2015 nabubunye ntabyo nibaza ko bizobandanya uko nibaza ko nashimira n'ukuntu umugwi Seni wabitunganyije uri kurabitunganya mugabo nibyo yarabwira ko tubashimira neza kuko rwanda ntirurahera tushobora cyane tugashimira uko bimeze uku igipolisi cyangwa inyangiramari ibandanye uko bikorera genda ubu hanyuma babandanye bacungera uko bikorera genda
Jado
afigambe hose CNL Fodebu Copa Ipona na bigenga na imanzi yotubye done rero nabandi bona ibintu biko bagenda neza na mindset menshi
mu myaka itanu heze Jado nziza nk'uko twabivuze uruhagarara rwari rwinshi cyane rwose kandi ubwo ruhagarara ahanini rwabaye hagati y'abakiri bato ikintu mwibaza ko cyahindutse muri iki gihe niki
jewe nibaza ko ndabona neza ikintu kimeze neza ubu gisumba uko byari bimeze mbere
ego tuvuze ko ubu hari uruhagarara rwabaye mu 2015 kandi uruhara rwinshi rwagizwe n'abakiri bato muri iki gihe nk'uko amakuru atangazwa ibintu biriko byifashe neza nta migumuko ihari nta rwaruka ruriko ruratana mu mitwe turetse ubwo rwaruka rwo mu iyo migambwe ibiri ariko n'abategetsi barongoye iyo migambwe yavuga ko ari nta nk'urwaruka ruba rwarenze amabwiriza eka amategeko yatanzwe mu miryango yabo ikintu mwibaza ko cyateye imbere cyangwa ikintu cyagenze neza kurusha byo byavuye kuki kugira ngo uruhagarara ntitubone uruhagarara rwabaye mu 2015 cyane cyane mu rwaruka
nibaza ko cya mbere abarundi barushe kwiruka kw'amabi muri yegere abarundi muri rusange rwaruka rurarushe hanyuma nibaza ko habaye gutegura bikwiye imigambwe y'inama zabereye mu kabayanza zo gutegura imigambwe kubasigurira kubasigurira ibintu uko bizogenda nibaza ko habaye gutegura bikwiye bakabwira imigambwe yabo wese bakababwira ibyo babwiza ku amategeko mu ngendegwako hanyuma nubwo rwaruka nibaza ko rwagiye ruronka inyigisho z'ukuntu zo kwitwara nibaza ko habaye preparation nziza ku byerekeye inyamamazo n'amatora kino cyo nkora yavuze abarundi barabushe yegereyegere barabushe nabo nyine
mwiholiyonele ndayizeye mwibaza ko icyatumye muri iki gihe turetse nk'uko twabivuze indyane zo baziri mu gwaruka rumwe rumwe rwaba rwo mujyambwe ibiri twavuze SNDDD na CNL ikintu cyo cyatumye ugaruka muri iki gihe ru ekarusa nu utekanye ni iki
ego kuko no bivuga ugerageje kuraba ibyabaye mu 2015 nagira mbwire abantu yuko buryo ugwaruka rurahendwa ugwaruka njezo bashuhugwa burya urabye ugerageje kuraba mu 2015 konye politike ku mpande zose y'ababo muri leta y'aba muri yo leta y'aba muri opposition barashuhuye nacyo gituma ubona ugwaruka rumwe rudafite umutima wo kwifatafata rumwe rutabona akabyoza rudafite vision kuko ugwaruka rufite vision rushobora kumubwira gukora ikibi ngo yemere umugwaruka ushobora kumubwira ati kora ikiba cyemera niwa mugwaruka adafite vision ugaragaje kuraba rero mu 2015 harabayeho abanyepolitike bashuhura ku mpande zose yabari muri leta barashuhuye yabari muri opposition nabo barashuhura inganda ziratikira ibyagiye biraba mu 2015 mbere n'ibyagiye biraba mu 1970 nuko hagiye haraba ubutegeki nuko hagiye haraba abanyepolitike badakunda ugwaruka nubwo badakunda igihugu badakunda ugwaruka bakunda inyungu zabo kuko umaze gufata aba umisore ishushe hakubahamagara ubicarike ubereke iterambere ukababwira ati shu cyo mwibarabara nimubwire ibintu bibi nimubwire ibintu bibi nta rukundo ufitiye igihugu kuko igihe ufitiye urukundo igihugu utunganya ugwaruka kuko ugwaruka niko bavuga ni Burundi byeje niko ruzo kubaka igihugu rero uno munsi mu 2020 nta banyepolitike babonetse bashuhura kuko ugerageje kuraba mu 2015 harabaye hamazertisma bakavuga ati ni wagira uko natwe tuzogira uko uno munsi rero mu 2020 nta byabayeho urabona yuko ugwaruka by'ukuri nuko uragerageza ubwo bwose kugira guhite kujya mu migambwe itandukanye n'ubwo ushobora kuvuga ati turakeneye twebwe ahi wacu dushobora gushyira ahi abi wacu cyangwa dushobora gushyiraho inzego zacu mu mutekano ntangere nubwo hariho abanyepolitike bamwe bamwe n'uno munsi bumva imvugo zabo by'ukuri atari imvugo z'abalideur ku mpande zose
nkizo mvugo muduha karorero mukatubwira uti abanyapolitike bavuga imvugo zikabije naba ika ikintu mwiteje ubutumwa mubona bari bakwiye gushikiriza n'ubuhe Lionel
ubutumwa abanyapolitike bari bakwiye gushikiriza n'ubutumwa bwo kubaka n'ubutumwa bwo gufatana mu nda n'ubutumwa bwo kwerekana yuko twese iki gihugu cy'u Burundi ari impeto y'abarundi bose iki gihugu cy'u Burundi si igihugu cy'abasendedefedede igihugu cy'u Burundi si igihugu cy'abasenere cyangwa cy'abaporona cyangwa cy'abaprode cyangwa cy'abigenga cyangwa cy'abagize iki ni igihugu karakajyo keza cyane aho abarundi bari bakwiye kujya hamwe bakavuga ati mu myaka itanu heze twatoye undi umukuru w'igihugu nagira nongere nshime mu mbabarire gatoya nongere nshime umukuru w'igihugu yafashe ingingo wenyine akavuga ati jewe ikiringo cy'iwanje ndahegeje ugerageje kuraba ibyagiye biravugwa uwo bita novuga ngo abashakashatsi n'abantu bazi bya politiki baravuga ati umukuru w'igihugu yahinduye ibyiza shingiro yagize ibi n'ibi kugira abandanye kugira yitwe umwami mugabo murabona yuko ibyo bavuga atari byo umukuru w'igihugu yafashe iya mbere kugira hinduka ribe abanyagihugu bose ntibunguruka amaso babona yuko ihinduka yahereye ku mukuru w'igihugu na wenyine yumva ko ashaka ihinduka wenyine muri we arumva ko ashaka ihinduka ari nacyo gituma yavuze ati jewe ndahejeje rero by'ukuri hari hageze yuko abanyepolitiki uno munsi bigisha amahoro bigisha gufatana mu nda n'imigambwe yari yo yose bakumva yuko by'ukuri dukwiye gufata neza iyi ngeto ihetse abarundi
egome namwe jado ni nziza ikintu mwibaza ko abanyapolitike ubutumwa bushikiriza n'ubuhe hariho abanyapolitike bariko yamamaza muri iki gihe benshi nka bose barashikiriza imigambi yabo ariko ibintu mwebwe mwifuza ko bushira imbere cyane cyane umuntu aravye kahise ku Burundi nk'ibi
icyo nifuza icyo mbona abanyapolitike batandukanye bushikiriza muri imyamamazo nuko bushyira ukuri imbere bakavuga ukuri bakavuga ibihari byakozwe n'ibyo bazokorera abanyagihugu atari ukuvuga kuko hari imvugo nyinshi zitobetse usanga ari ukubwira ngo zihamagare abanyagihugu batore muri abasama benshi hari n'ububeshi hari n'ibintu byo kuimanga ibintu bitazoshoboka babwira ibintu biriyaritike babwira imigambi harimo gukunda igihugu cyabo kumbumbatira amahoro gufatana mu nda mugabo ikintu ushimikiraho cyane mboranye nuko kenshi bariko bariyamamaza abanyepolitiki usanga bariko baratuma agatoki ku yindi migambwe ugasanga ngo ntiyakoze iki aho wowe gushimiza imigambi yabo ngo bashyikiriza abanyagihugu ibyo bazorangura nibagomwa abanyagihugu nibabagomwa ubwo usanga umwanya munini bawutakaza bariko baratuma ugasekwa ibyo rero usanga nenga kenshi ugasanga rimwe na rimwe benshi ugasanga ntibarikuga neza ugasanga ari igihonyi bashobora gusomborota ba bajeni bacu bafite amaraso ashushe kuko usanga iyo bikora ubutumwa gatungwe mwakoze iki mwene nakoze ibindi bintu bibi aho
tugarutse kugaruka Jado tugarutse kugaruka Jado nziza akamwe mu rutera muri iki gihe nakahe turumva ko ibintu byifashe neza keretse bihindutse mu nyuma akamwe mu rutera rwaruka nakahe muri iki gihe
nuko bubandanya ingero nziza rikorekana ubu uko ndabibona mu mugabo icyo cyangwa irya y'ejo mugabo babandanye berekana urukundo rw'igihugu cyabo cyacu cyatwibarutse babandanye berekana akaranga k'u Burundi mu nyabutatu zacyo babandanye indero nziza bamenye ko twese turi Abarundi tuvukana twose rimwe babandanye kwiba amatwi basesa muyoze nkuko byabaye mu 2015 bajya babaha imogi ngo banywe ikinigi cyababwira ibindi bintu ibiyobyabwenge birinde abanyepolitike babashyira mu bintu nk'ibyo
reka namwebwe Lionel Ndayizeye mugire ico muteye ico mu agace buciriye urwaruka turumva ko gushika urwaruka uriko rwigenza neza cyane rwose bitandukanye n'ivyabaye mu 2015 akamonotera urwaruka muri iki gihe naka
ego akamonotera urwaruka no kugwaruka gonyine bwo kwita gashiru karaba icyo rukwiye gukora uta umuntu abakwiye kuraba agakora ibibereye ibitabereye akabireka nibarabe imyaka 5 ihitiye n'imyaka 9 ihitiye ya yose barabe urwaruka turi FC barabe twikompare no mukanda karere FC mu by'ubutunzi FC mu bya education ngo natwe kwikompara n'ibindi bihugu duhanye imbibe cyangwa ibihugu byo mu karere ibyo byose babonye yuko tudashoboye kwikompara no mu bindi bihugu akanenge kaba kari wacu dukwiye yuko twebwe urwaruka dukwiye kuvuga ati nahacyo kugira dushobore kuvuga ati dukatora indongozi ibyo dushikana kuri bwa bumwe nizo dushikana hahandi bwa ati ugwaruka rugakorera hamwe kuko uno munsi two turavuga n'ukuri ugwaruka ni uko rukorera hamwe ugwaruka rusambugwa n'abanyepolitiki abanyepolitiki nibo bakoresha ugwaruka nabwo rugakoresha yamaraso y'abashushe no kutakwiyumvira ugasanga rukuru amanyangurana hagati yabo mugabo abanyepolitiki bobo icyo bo bari kubaravisa bakwaviza inyungu zabo ugwaruka rugumye kwibaza yuko abanyepolitiki badakunda ugwaruka ahubwo bashaka inyungu zabo bariko barabona ibintu biri kubera muri ino gambo nkunda gutanga akarorero ngo ibintu biri kubera mu magambo y'ipona niho nkunda kuvuga kuko ibintu usanga biri kubera natwenza abantu binateye ni kubona umuntu uvuga ati yarakwiye gutanga akarorero ukavuga ati none twe turajuragurika tuvuga ugwaruka turabire kwande akarorero keza umuntu ashobora kuvuga ati murakoze ibiha di bien ukarondera ukamubura rero ugwaruka nugwaho bwo gushyira amaguru hasi tukaraba by'ukuri umunyepolitike tukaraba indongo ati uyu muntu mu myaka indwi azuba dushikanye ahantu hateye ubwoba azuba dushikanye ahantu tutari bwashike ntiturabe ntitugire ibishobisho byo kuvuga ngo reka nkore wanaka kubera dupfane ikintu nujya mudapfane ikintu arashaka kugushikana ahantu wowe utari wizeye
yego Lionel mwihweje imigambi y'abanyapolitike bariko bahiganwa bariko barashikiriza muri iki gihe ikintu musaba umunyapolitike wese muri abo banyapolitike indwi azotsinda amatora imigambi irashe yihutirwa yorangura mu minsi ya mbere mu mezi ya mbere ku bwanyu ku giti cy'urwaruka ni nkiye
je ico no kubwira abo banye politike bariko barahiganwa by'ukuri barafite akazi kenshi umunye politike wese aziko azotsinda akaba umukuru w'igihugu afite akazi katagira ko kangana kuko turi no vuga yuko asize umushike niko no bivuga mu kirundi asize umukuru w'igihugu atorangiza mu kwezi k'umunani asize umushike kuko ugerageje kuraba mu by'ubutunzi ugerageje kuraba mu by'agateka kazi na muntu ugerageje kuraba mu by'imigenderanire n'andi makungu aho hantu no vuga yuko hose hajagajaga nta kintu na kimwe asize cyubatse kuko murazi yuko na nyakubahwa umukuru w'igihugu ahejeje ikiringo murazi yuko ni imyaka itanu ayihejeje adasohoka igihugu kandi twebwe mu Kirundi bavuga yuko mu Burundi umukuru w'igihugu ari Sebarundi tukaba tuzi yuko igihe umaze kubona umupapa mu rugo amaze umwaka adasohoka imyaka ibiri adasohoka cyo kuri urugo rurapfa mu gihe hataba hariho umumama ahagararira rero urugo rero nicyo navuga ibintu byerekeye iby'agatsika kazi na muntu by'imigenderanire n'andi makungu nubwo yuko umukuru w'igihugu azoba hagiye azoba afite akazi kenshi cyane kuko mu by'ubutunzi murabona yuko idolari no gusuko tugira ibihumbi bitatu by'ubutunzi birajegajega afite akazi kenshi cyane by'imigenderanire n'andi makungu afite akazi kenshi cyane ku buryo nakore ariko yiyamamaza mugabo yiyumvira yuko igihugu ahantu kiri ko atari hazoguma gisiza aho hantu kuko no munsi abarundi turi ahantu hatameze neza mu byerekeye mu by'ubutunzi cyane ugwaruka naho urazi mu by'ubutunzi igihugu cifashe namwe mu by'ubutunzi n'ugwaruka nta muntu n'umwe adashikirwa uca usanga n'akazi ugwaruka turi mu ibarabara n'ibintu uca usanga bigoye cyane ngaha mu gihugu cyacu Burundi.
Jado ni nziza imigambi irashe yihutirwa musaba umutegetsi wese muri abo bategetsi indwi azogira amahirwe agatsinda amatora ibintu mwifuza ko yorangura mu mezi ya mbere n'ibi
yego murakoze imigambi imwe imwe mbona yaratanguwe yarangurwa mugabo imwe na imwe nibaza ko bobandanyiriza ko ni kwigisha education rwaruka rukigishwa siyanse ubundi tugiye kujya turi muri quatrième génération industrielle kandi ubwo rwaruka nibwo ruzambura ibyo bintu kugira ngo natwe muri afurika nashazoza ka afurika natwe tuzoje ku mbuga ku isi yose natwe tugire twerekana education rero hanyuma turonke rwaruka rukanka akazi ndashimira mu rugo mugenzi wanjye avuze ngo nta kintu kinini ngo cyacitswe ko mugabo mu minsi yose barashyizeho banki y'ugwaruka ishobora kuronka inguzanyo cyangwa bafite imigambi ishobora kurambura imigambi yayo bakaronka ingurane cyangwa n'ibindi bikorwa by'iterambere hariho utwigoro twinshi mu bice bitandukanye by'igihugu two gushyira urwaruka mu makoperative ibyo ni ibintu byiza biri kuza kuri abantu mu ibarabara mu marigara hari utwigoro twinshi kuko turaba sinone mugenzi niyo uvuga ngo nta bintu byabaye nta biriko biraba ngo hari ibintu byinshi byabaye kandi ifo ko tuza turavuganye ukuri iyo bari mu bintu byose ngo ni bibi ngo niyo ifo ko tuvugishe ukuri kongera rero akazi kwigisha urwaruka gukunda igihugu kwiga kubigisha mumaniverisite amashuri siyanse imyuga akazi mu makoperative ni ibintu bizotuma urwaruka rwacu rutera imbere natwe tukajya ku isi n'abandi.
Jado nk'uko Jado ni nziza nk'uko mwabivuze imyiyamamazo iri kwirabandanya ibibazo bihambaye cyane rwose gushika ubu ntibiribonekeza turetse hirya no hino aho wumva urwaruka rutara mu mitwe nashaka ndabaze niba mubona ko demokarasi imaze gutsimbatara ku buryo mu gihe umwe muri abo banyapolitike ndwi azotsinda ayo matora atandyane zizohaba nk'abanyapolitike boca batangura ibyama byashitse cyane cyane mu bihugu kiri mu nzira y'amajyambere indyane za politike umuntu afite akizera ko ivyo bitazoshika mu Burundi muri iki gihe
rwaruka wagira ukajya mu makambi mu nzira muri Tanzania muri Congo mu Rwanda niba kuba rwaruka runezerewe ibaza yuko guhaha ronki isomo ibaza yuko iyo somo waronke mu myaka yahera ariko ziko ratuma witwara neza kuko bazi ko imahama cyangwa ni Tanzania aho bagiye abantu batamerewe neza nibaza ko ku video rero ugaruka gutuma ituma kuri iryo somo baronse bitwara neza gusumba kandi cyiza rero ko muri amatora hatabonetse umunyapolitika bashushe imitwe nk'abo twagiye turaronka baba ibiyobyabwenge bakabateza nk'ibiyobyabwenge hatabonetse umunyapolitike nk'uko abashushe imitwe nibaza ko bazobananya bitwara neza genda afite icyizere ko
izo bandanye bigenda neza n'amatora akagenda neza Lionel ndizeye namwe kukizera umuntu agafise mwihweje ibikorwa biri kurangurwa muri iki gihe twovuga gushika mu mutekano kiretse nk'uko twabivuze hirya no hino usanga imirwi y'abasore itara mu mitwe murizeye ko demokrasi iri kwiratsimbatara ku buryo umwe igihe umwe mu banyapolitiki azotsinda atandiyari za politiki zo haba
ego Frederic cyo kudabibona by'ukuri urabona yuko cyo mwizero ndawufise umwizero ndawufise njye nakwijana kukugerageje kuraba abanyapolitiki kumi na bakora higanwa ugerageje kuraba imvugo zivugwa hirya no hino nakubwiye yuko none umunsi tuvugana ubona yuko abanyagihugu bashwaye amabarabara bagenda bitaba umukandida wabo by'ukuri nyamukuru ahantu hanini ya umuntu aguma avuga ni ku banyepolitiki ari abanyepolitiki rero ikintu cya demokarasi batagomba gucerekwa batakibona igihe rero abanyepolitiki batakibona kuko gutsindwa n'ibintu biba ibintu bisanzwe abanyepolitiki abo bakandida bariko barahiganwa umwe wese uno munsi yishyire mu mutima wiwe yuko ashobora gutsinda shanga ashobora gutsindwa kuko ntibazi ibiri mu banyagihugu bandi abanyagihugu barabahamagara bakabona yuko ari sure iri imbere yabo yuzuye mugabo ntibazi kiri mu mitima yabo hama iso yuko novuga inzego urwego rwo ariko rwose rwitunganya aho wagaze rwahagarara impartial rwahagarara impartial rero novuga yuko cyane cyane uno munsi novuga umugwise ni ufite akazi kenshi cyane bawujejwe amabanga akomeye cyane kuko bateza kumenya yuko kawo igihugu kizojamwo seni ibyo bifite mu ruhara nibategura amatora nabi ibibazo bikaba mu gihugu bamenye yuko seni ibyo bifite mu ruhara nibategura amatora nabi abanyepolitiki bo bagerageje ayabo bakiyamamaza hama abanyepolitiki hama muri seni hakaba ibibazo bamenye yuko seni itegereza kubibazwa ifo yuko izo kuba gifite icyo ingingo ngendegwako ku mpande zari zose abasirikare bagakoraba gucungira imbibi ama abapolisi bagakora akazi ko guhagaraho baba bari bagahagarara hagati kubwira abanyagihugu bonyine baca urubanza kuko harageze igihe uno munsi abanyagihugu baronka valeur nubwo abanyagihugu batora mu myanya politiki bagaca bagenda bakigira ubu baragarutse abanyagihugu rero nibevaliwe hama abanyagihugu bonyine baca urubanza indongozi zizo batwara imyaka indwi
Lionel amatora nk'uko turiko turabivuga muri iki gihe abaye mu gihe abarundi batari bake bari hanze nk'uko Jadone nziza bivuze baba makampi impunzi eka abanyapolitiki batari bake bahungiye mu bihugu byo hanze icyo ntigishobora kuba ari agatosi kuri ayo matora asa n'ariko atunganywa neza
agatosi navuga yuko
Lionel
ego no kuka yuko ni nagatosi mu gihe leta imyaka itanu iheze ivuga yuko ibintu bimeze neza umutekano kuri teritwari z'igihugu byuzuye yuko atangurane n'imihari mugabo uzi yuko hari abahunze bari mu gihugu ni ya leta mvuga kuko leta n'umubyeyi igihe uvuze abantu bakubajije ati mbega ufise abana bakwiye ukavuga ngo yego abana banje barakwiye bose ko atangurane mugabo uzi yuko hari uryamye mu bihuru aryamye hariya yitumye ukavuga yuko abana bawe bose bakwiye uba hariho uba uri umubyeyi uri irresponsable mu bisanzwe leta by'ukuri hariho byinshi yari yarakoze n'ibi bintu by'ukumva yuko hari abanyagihugu bakiryamye mu makambi y'impunzi aho mu Rwanda muri Tanzania n'ibintu yari ikwiye gukoresha ingufu ukavuga ati ifo yuko dukoresha ingufu duhabwe n'amategeko tukagerageza byose
tukoro ariko leta yateye akamu bashoboye guhunguka ngo bahuguke
leta gutera kamoni kimwe kuja ku radio Frederic Vundikitu kavuga ati ni muhunguke mugaba hari ico bita icumanza gukora kujya ujya mu nzu yahunze SK wa mutekere yiki wagiye mu kambi y'impunzi umuzani yiki hariho ikintu igihe u Rwanda rwari mu kibazo gikomeye cyane cyane abantu bari barahunze hariho programme bari bashyizeho bagitwa ngo come and see. Iyo programu yari nziza cyane no kuvuga iki igihe uko bahungura abantu batahe hariho icyo navuga ibikurikira ibyo jambo buvuze uragenda ukabasigurira bagataha bakaza bakaraba ubushoboye agasubira inyuma akabwira n'abandi kuko
zikona
ku nguvu kuko nubwo nka diplomasi ukoresha kuvuga ni kimwe mugabo impunzi bigarutse ikabwirwa amajambo
ikabwirwa
subirayo kuko murabyuka ari barahunze mu nyuma barasubirayo aho leta ho yagiye ikigakiga mu nzirekeye gutahukana impunzi
jado ni nziza icyo kibazo mwebwe mu kivuga kwiki
icyo kibazo yewe kimondi no vuga ko ubu ibintu bimeze neza bose ko amatora y'umwe 2015 yabaye mu gihundi kubera ibihuha bumva by'abantu batandukanye bayafite nomero zabo imunzi ariko zigira mu gihugu zigenda n'itanzaniya mu Rwanda n'ahandi ibintu byari bimeze neza mugabo ubunye amatora agiye kuba mu gihe hari umwizero impunzi muri Tanzania nyinshi ziriko zirahunguka bivuga ko nta kintu kiba cyarakoze izo mpunzi zose zahungutse barazima ibintu bene bimeze usanga abantu bavuga abantu basohoka mugabo abenshi kubera imbo zitandukanye zabo bafise niberekana abarundi bahungutse ngene bangana mu barundi bahungutse benshi bo muri za Tanzania yego haracyari abarundi bakiri hanze mu Rwanda n'ahandi mugabo twizera ko nabo bishobora ko batoza ikibazo cy'umutekano bahunze leta umushikiranganji bwaragiye muri za Tanzania n'ahandi kubasigurira kandi ukabereka ko umutekano muke bavuga ko bari bahunze ko mu bisanzwe icyo kibazo
cyahe
ko cyari ikibazo cya politike cy'abanyepolitike bagumura abantu babaha ibiyobyabwenge n'ibindi nibaza ko ubunye turi muri situasiyo itandukanye rwose yari muri 2015 abanyemunzi zarahunguye kuba njye abarundi benshi ariko barahunguka
jado kubera ikiza cya corona cyateye ku isi hose nk'uko na leta y'u Burundi yabivuze yavuze ko idashobora gutunganya amatora ku barundi baba mu bihugu mu mahanga namwe aho muri ni muzoshora gutora ayo makuru mayo kiri gute
ni binezeye bose mugabo tubatahura ko ikizabonyanganda cya corona ikigo kiri cy'abantu benshi bose ku isi twe turashimira Imana ko ntacyo twatanze rwose kugira ngo twebwe tube tutarashikiriye nk'uko ibindi bihugu byatsindikaye nibaza rero ko two abarundi baba hanze twogerageza tugatahura igituma senyi yahisemo twebwe abarundi baba hanze ko tutujya muri ayo matora kuko nibaza ko byari kuyigora ko mu gihe nta situasiyo nta muvuma kugira ngo ayo makarte azoze nta mbega ziriko zirasohoka igihugu mu bijyanye byari kugorana nibaza rero ko turabitahura gusa njye nkaba ndagira nzize abarundi baba hanze ko batoshavura cyangwa ngo babe gikwaje ahubwo ko bandanya ibyo byiza imigambi yabo bakaba bagahimiriza abari ku mitumba i Burundi ko twe turafite amafamiliya ari ku mitumba mu maprovinsi atandukanye tubahimiriza igihe twari gutora ibyumviro twari gushyigikira tukabahamagarira bakabandanya babumbatira batazanura demokarasi nibaza ko turafite uruhara tubwira kubandanya dukora mu Burundi bitewe n'ibihugu turimo bifite demokarasi
yubatse neza. Lionel Mwege
tutazotora
gukora mugabo turafite akazi tubiza kubandanya gukora mu Burundi.
Lionel mwebwe muri mu gihugu aho ubushyanjejwe imigendanire utaraje ayo makuru ko abarundi bahanze batazotora bavyakire gute mwebwe abari mu gihugu hagati.
Ego igihe ubushanganje ubitangaje cyo tutabyakitandi ubirumvikana ko muri ibyo bihugu botoreyemo nababo ntisohoka, urumva biragoye yuko umwetranje nawe yosohoka ngo bagiye gutora. Urumva igihe abantu bugaranywe mu mazu amareta yagiye arafata ingingo zo kugarana abantu mu mazu, urumva ko bigoye yuko bavuze yuko abantu bugaranywe mu mazu ntibacagura, bavuga yuko umuntu uwo ari we wese aba muri icyo gihugu yugaranywe. Urumva yuko leta itari kucahinde nta leta ari kugenda kubwira ati tugari abazwi iwacu ngaho by'amatora mbazi ko igihugu cyacu cyose cyitunganya. Urumva ko byari bigoye kugira bashe gutunganya amatora muri ibyo bihugu, biro ni ibintu bitahuretse cyane. Mugabo ndizera yuko iburabye seni n'abarundi bari ngaha mu gihugu nibatunganya amatora, ndazi yuko bazoshobora kurepresenta nabo bantu bari mu mahanga bakavuga ati ibyava mu matora ni ibi. Mu gihe amatora by'ukuri bo yahagararira abagabo n'ijunja n'ijambo bakayahagararira by'ukuri bakagomba bakabogora igihugu, kuko kubogora igihugu bizohera muri aya matora. Ni ino faze tugezemo y'amatora niho bavuga ati uhagarare igihugu kugira abashobore kugifasha, kuko uwo ari we wese yahawe akadimi z'amatora ashobora gufasha igihugu uko ariko kose, yaba umusirikare, yaba umupolisi, yaba abari muri seni, aba observateur, aba mandatire politike, bari bo bose bashobora guhara igihugu kugira igihugu gishobore
gufasha
mu myaka iri kuko imyaka iri kuri myinshi cyane.
Mushenahe Jado Niziza mwihweje eka amasanamu aca ku mbuga ngurukana bumenyi eka namakuru mwumva mu Burundi cyane cyane y'abanyapolitike indwi bose bari ko arahiganwa mubona ko mu Burundi hari yakwiye kuba imigambwe irenga indwi mu gihugu kirimo abantu barenga gatoyi miliyoni cumi gusa.
Imigambwe iri Burundi iri mu Burundi uko ingana kose baserukira ibyumviro bitandukanye, biriya byerekana kuganje uburambe bwa demokrasi ku butandukane bw'abantu, ibyumviro bitandukanye nubwo usanga mu bisanzwe ata byinshi rwose bitandukanye uretse gukritika gusa mujya ntiyakoze ujya imigambo myinshi mu bisanzwe muri opozisiyo nta bintu byinshi bishasha bikirazana, aho gusanga benshi gusa bariko batuma agatoki bijya ntiyakoze ujya ntiyahoze. Ubwo imigambwe demokrasi irayemera turi muri minisipatisme imigambi myinshi y'ibyumviro bitandukanye, nibaza ko nta ngorane nyinshi urabona ko icyari umunani nka kira Burundi kopa ni mugabo ubwinshi bw'imigambi jimbora ntamborane ndabubonamo upfa gusa ko kuza bashyikiriza ibyumviro biteza imbere Burundi n'abarundi.
Lionel Ndayizeye, imigambwe indwi iri kwihiganwa muri aya matora, tukaba tuzi ko igitigiri cy'imigambwe nka yose irenga mirongo itatu mu Burundi hakwiye gukorwa iki mu matora zo kwikira kugira ngo igihugu kirimo abanyagihugu batarenga cyane rwose miliyoni icumi kigire imigambwe iri kuru eka ku gitigiri cyumvikana nk'uko tubibona ahandi hose muri Amerika abanyagihugu amamiliyoni n'amamiliyoni amajana n'amajana, ariko usanga hari imigambwe ikomeye ibiri gusa. Hari ikintu cyakorwa kugira ngo habe imigambwe itari umurengera wayo?
Ego Federico, uko nabivuga by'ukuri ni ibintu bitwengenye cyane, ugaragaje kuraba imigambwe ni demokrasi niko babivuga. Ego n'uburenganzira kugira imigambwe myinshi mugabo ahantu ho mu Burundi, urabona yuko by'ukuri hariho abantu bavuga yuko bafashe umugambwe yuko ariho kugira uburaro n'uburamuko, kugira aho baragize imigambwe n'ishapindi kugira ngo ayiko kugira urabona nk'akarero n'imigambwe ni uvuga yuko yari yagerageje kugira ipartisipe mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri, urabona yuko imwe yagiye irasida ivuga ati twe tuzotora naka atabanywanyi banje bazotora naka, mugabo by'ukuri ukabona yuko mu mugambwe utari uriho kugira kubera ubufise no vuga icyo bita projet de société myiza cyane kurusha mugabo urabona yuko hari abanyepolitiki bamwe bamwe bishyize mu mutwe yuko ninagira umugambwe niho nzotunga hari abantu babona yuko kugira umugambwe ariho bakuru uburaro n'uburamuko ari naco bituma ubona yuko ubayisakuranwa ubu barayakana imigambwe imwe barayimanyaguramo ibipande ari naco bituma navuga yuko atakamaro ko kugira imigambwe myinshi ngambwe mu gihugu cy'u Burundi aha mu Burundi hari miliyoni irenga gatoni cyanje gishika miliyoni 12 z'abanyagihugu aho izo miliyoni 12 urumva yuko hari imigambwe 40 iyo migambwe 40 nta n'umuntu warimwe hari abamatora ngo yose participate ahubwo na ya migambwe yari tugubu ira baragigaburana ugasanga bamwe bavuze mu tugiye kwa banaka na karorero ntanga n'ibintu bibera ku mugaragaro n'ibintu biri kubiraba muri iprona mutse tudotora naka mwashu tudotora naka nashu tudotora naka urabona yuko novuga ari nta vidite abanyepolitike bafise bavuga ati jewe nogira abantu 200 ntavugira ku irade ko tudotora naka naka petetre niyaje imbere azonyibuka be direction ntakindi kintu bari kurarwanira Frederic bari kurarwanira inda zabo ari nacyo gituma abanyagihugu bomera amagabo abanyagihugu bakaraba by'ukuri abanyepolitike bazobakura mu bukene buba barimo no munsi bakavuga ati uda munyepolitike yo dushikana hajya nta n'ikindi kintu imigambwe myinshi ibereyeho atari ukugaburana amanyama niko nubwa ngo bimwe by'amagabura nyama nacyo gituma ubona imigambwe myinshi yagira abaho mu Burundi n'ahandi nta ma projet de société bari bafite neza kurusha iyindi migambwe imigambwe myinshi yari ikwiye kubaho aha mu Burundi ariko ikwiye kubaho imigambwe mikeya ibaho abanyagihugu kuko abarundi ni bamwe hama umwe sakaja muri mu mugambwe wumva ufite imigabo n'imigambi gishobora kumunezera cyane imunyura kugira ashobore gushaka kwiterambere rirama
yego me ikibazo cy'abapfasoni usanga batari eka muri ibyo bibanza bikomakore bya politike mu Burundi nibaza ko umukandidate umweka umunyapolitike yoba ariko aritoza ku gitsina cy'umufasoni yoba ari nk'umwe ibyo biva kuki mushyira ntahe Jado nziza
ego murakoze icyo kibazo mugabo ntarishobora kuri simagira ntunganyire kugenzanje ko birateye isoni ego se ni iremerera imigambwe minsi kunyara kose nuko ni n'amabwirizwa yayo mugabo hari ibindi bintu usanga biteye isoni basanga umugambwe urimo umugore n'umugabo n'abakuze nka bangahe usanga baje kumva inzira z'amarongo n'ibindi bazosukura ugasanga nta migambi myiza bafite abashyikiye bazosukira abanyagihugu aho rero nicyo gituma abarundi bariko barabona baba babibona nibaza ko aribo bazodesida bakavuga ati umugambi n'uyu udushikana ahantu hameze neza ku migambi myiza y'iterambere n'ibindi bindi ibaza ko imigambi tugamemo duto duto vrema twirinda tukaraba ko adafite iyindi ntumbero atari intumbero yo kugira amagaburanyama hanyuma kuri icyo kibazo n'ibyo umukenyezi arafite uruhara mu iterambere ry'u Burundi ibihugu byinshi ku isi yamaze kubona uruhara mu iterambere umukenyezi afise mu iterambere ry'u Burundi kandi nibaza ko n'abategetsi benshi bariko barabibona ku buryo inzego nyinshi bagerageza ibiharuro ntibiragenda neza mu maminisiteri menshi cyangwa ahantu henshi mugabo nibaza ko ariko bagiye hanyuma kubona ata umukenyezi aba bariko baraseruka ngo baharanire ikintu kinyikije nibaza ko biva ku mboza kahise muri tradition nibaza ko biza guhinduka hari abakenyezi benshi bakibaza ko petetre umwanya wabo ari mu gikoni nibaza ko aracyakeneye mobilisation education natwe abagabo tukagerageza kubafasha kuko iterambere rya twese abagabo bamwe bamwe bagahinduka mugabo tukibagiye akaranga kacu k'u Burundi niwe yese akamenya ikibanza cyiwe mugabo cyatenema umugore mukenyezi arafite kibanza gihambaye mu kirambere
ego
yimiriza ko umanika ukuboko hejuru nabo bagatisipa muri demokrasi
ego me Lionel Ndayizeye icyo gikorwa cy'imyamamazo eka abanyapolitiki bazokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu eka baje nama naye bashinga amateka higanje bu cyane rwose abagabo icyo kibazo mu kibona gute
ego ni kibazo leta yari yagerageje gutangira 30% ku ijana mugabo urazi imigani yuko bavuga yuko sinzi ihenze bavuga ngo nta muntu ko kazi bika ngo ishake zihari ni ya migani yose usanga twarakora
iyo si migani ya kera
ya fonda ni migani ya kera bien sûr ndiko ndavuga usanga ari hahandi twabaye dike ugasanga ni hahandi nyine tukiri ugasanga twimo mu bintu bya kera ugasanga umugore hari ahantu hamwe hamwe adashika mugabo kandi nubwo yuko kugira abakenyezi bashuke ku rugero rwo hejuru hariho cyo leta iteza kwankuraje abo bakenyezi hari cyo leta itegeza gukora ikintu cyose ngo mvuga leta kuko umukenyezi ntavumbuka umukenyezi avumbutse wenyine leta itamushigikiye ntahashika rero leta nibishoboye irashaka kubatirika twankuraje abakenyezi nabo nyine mu nzego bitoze ikabasapotinga ikabafasha nubwo mu buryo materiere mu buryo ikabagira amapromotion niko nubivuga kugira na babandi bari bakinya bari babandi binyegeje kuko hari abakenyezi novuga bashoboye hari abakenyezi novuga bari elokant bashoboye no kurwanya ubutu igihugu bagahagarara mbere kurusha n'abagabo mugabo bakenyezi ntibashobora kuronka aho bavugira kubera abo bagabo nabo baba bashanje amababa aho bari urumva yuko bakaraba gushamirana n'abagabo bakaraba kwirande kuko usanga bari ibyo bashoboye bari ibyo bashikiriye ari nacyo kubera leta ikabahaye iyo space ikwiye nabo bakabagerageza gufungura ibyo bashoboye bakajya mu nzego zibayabaye ugasanga nayo za porcentage 30% zishika irabyibemerera ku maradiyo ikazibemerera mu nyandiko ubwo usanga ntibashitse hahandi kubera leta itabahaye akajya ugakwiye kubwira abashoboye gushika aho hantu
ego me mungu sozera kihiganiro jado niviza nashaka ndawabaze ikamu tirakamu abanyapolitika cyane cyane abariko barahiganwa nkuko muize iyo eka ahiganwa benshi hagatsinda umwe mu gihe hazotsinda umunyapolitika umwe ikintu mwubwira abanyapolitika muri rusange bose bariko baritoza igihe nyuma y'amatora seni izotangariza umukande weka umunyapolitika umwe azoba yatsinze wari umugambwe wari wose ikintu utanga kimeze nk'impanuro ku banyapolitika kugira ngo mu Burundi hazobandanye hari umutekano
murakoze cyane iwe icyo nohanura nuko ukuri kongimere uko abanyapolitike bari imbere bariko bariyamamaza ushyira imbere ukuri nubashyire ku kinyoma ikinyoma tubwira ngo usanga barondere abanywanyi kugira ngo baduze kwabe ibintu nk'ibi kuko ubatse ku kinyoma icyo kinyoma kizosambuka nibaza rero ko bokurikira ukuri bakigisha ibihari bakirinda ibintu by'imigumuko kugumura abantu babwira idahari cyangwa babwira ngo kujya navuze ngo umugambi ntiwakoze ibi umugambi ntiwakoze ibi n'ibi ahubwo bakigisha imigambi yashe y'abanyagihugu iterambere y'abanyagihugu mu butunzi mu burimyi mu ndero mu mahinguriro ngene iyo migambi yose bazoyitunganya atari ugutumaga turi ku bandi ngo umugambi ntiwakoze ibi imyaka yose maze ngo ntiwakoze ibi ibaza ko boshyira imbere imigambi yabo kandi bakashyira imbere ukuri kuko babandanye bigisha ikinyoma nk'uko abenshi usanga bariko barayibwira ngo baronke amatora
hanyuma jadoni nziza inyuma y'amatora impanuro mwaha abanyapolitike n'izihe inyuma y'amatora igihe seni izoba imaze gutangariza ibyavuye mu matora
jyewe icyo mbona kandi icyo nibaza nuko nemera nuko uko seni izotangaza amatora bamwaburana babiri yagatsinda umwe amatora uko azoba yagenze kose nibaza ko uze yaratsinze zoratsindiye abarundi bose azohatsinze hatsinze Burundi n'abarundi nibaza ko uze yaratsinze azobye abanyangi yiwe akabashira ku mustari hanyuma urundi tukabandanya dutekanye nuko muri imyaka igihe neza twaciye umutekano
Leo dele ndaizaye impanuro muha umunyapolitika azotsinda amatora azoba yatsinze amatora
ego murakoze cyane gusoza no vuga yuko kwa gasoni yakunda kuvuga ngo ubutigo burageze abanyapolitika bakora higanwa n'abanyapolitika indwi ntihenze umwe wese nashire mu mutwe ashobora gutsinda cange agatsindwa umwe wese ari abahereza imipira akabahereza amadrapo mugabo ntababone icyo bafite mu mutima nibabone yuko abashyikiriza imigabo n'imigambi bafitiye abanyagihugu mugabo zibashyire mu mutwe ko batsinze kuko hazogira igihe abanyagihugu bagenda kwitorera uwo bumvise imigabo n'imigambi inyura kurusha ubundi rero abanyapolitike zibashyire mu mutwe ko batsinze ahubwo nibashyire mu mutwe ko bari kubarahiganwa bavuga ngo jewe nahegeje ngo naranyarabyumvise ko ari jewe ntibaguma babahinda ati ngo naranyarabyumvise ko ari jewe ubu ni urukino rukibandanya yuko gutanga imigabo n'imigambi bidasigura ku butsinze abanyapolitiki bose babishyira mu mutwe kuko umaze gushyira mu mutima iwawe yuko wamaze gutsinda umaze gushyira mu mutima wuko wamaze gutsinda hama ukazotsindwa ugira ikibazo kirutije hahandi uko wari ubyibaza rero abanyapolitiki ntibumve yuko atari ugufinata uzoba atsinze azoba afite akazi kenshi cyane azokorera abanyagihugu akazi kenshi cyane by'ukuri azokorera abanyagihugu si ugendera mu ndege si ugendera mu miduga myiza si ukuronka iyo sekiriti ikwiye mugabo yumva ati jewe ngira nkorere abanyagihugu by'ukuri bikwiye kuko akazi karahari abanyagihugu ibyo bategeza gukorerwa ni byinshi cyane kuri abo banyepolitiki bari kubarahiganwa rero abo banyepolitiki ntibashyire mu mutwe by'ukuri ko atari ukugomba guhindura gusa bisanzwe ngo yitwe umukuru w'igihugu ngo ashyike kuri karenze cyangwa ashyike kuri lisite ko yabaye umukuru w'igihugu mugabo yumve yuko abanyagihugu bafite icyo bategereza gukorerwa kandi gikomeye cyane abanyepolitiki nibaje hamwe bigishe abanyagihugu mu butandukane bwabo mugabo bumve yuko ari ikintu bagomba gushikana igihugu aho n'umunsi kiri kigomba gushika imbere nibarabire mu bihugu duhane imbere ibihugu byo mu karere nitwe turi inyuma kurusha ibindi bihugu byo muri kano karere uno munsi navuga mu bya demokarasi cyangwa cyurabona kuvuga ngo dusigaye turutswa na Congo ikintu cyerekeye demokarasi kandi Congo ari igihugu cyaracubaha u Burundi kuva kera barabikintu cya demokarasi babona ati by'ukuri uvye ko yatsinze reka nanjye ndamukeze hamare seni nayo ihagarare bwumba ihagarare by'ukuri ibyo abanyagihugu bazoba bazahabona kuko nagenda kubwira yuko umunyagihugu uwo ari we wese uno munsi turafite akazi umunyagihugu wese si umunyagihugu wo muri CNDD si umunyagihugu wo muri CNL si umunyagihugu muri Prono cyangwa muri Fodebu umunyagihugu uno munsi arafite akazi ko gucumbera amatora no kuraba abazobyonga kugira amatora ziyononekare rero ntihagararira igihugu kuko uno munsi bahawe akazi kubera bashobore guhagararira igihugu kugira bashobore gutanga novuga inzego
ego
matora abanyagihugu bonye nebishimiye kuburyo abantu
bazokuma mashi nk'amatora yabaye mu 2005 Geneda akamu mutabarundi muri rusange muri iki gihe kiza cha corona kigiramiye isi yose
ego akamu no cyarabundi bose no tangura gutera abanyepolitiki bari kora bahamagara bari muri propagande nuko bukurikiza no vuga impanuro bitamo no bushikanganje bw'amagara y'abantu ibintu barazi ibimenyetso ukungene cyangwa rukungene yifata no kumira umuntu yokwikingira n'ibintu by'ukuri nta muntu n'umwe aho n'utumva n'uca n'utabona aramaze kumva ukungene umuntu yokwikingira rero abarundi umwe wese ku gihugu ciwe nabe umushikiranganji w'amagara y'abantu mu rugo abe umushikiranganji w'amagara y'abantu ku kazi abe umushikiranganji w'amagara y'abantu ahantu hariho hose abari nibarindire yuko leta ivuga aho ariko umuntu wari we wese yafata responsibility
Leonardo ndayizeye ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika kugira ngo muganire ku bibazo nkoramutima atereke Burundi cyane cyane muri iki gihe cy'imyamamazo n'amatora atikanijwe mu kwezi kwa gatanu turagushimiye nawe Mushenahe Jadon nziza ku kanya kugira ngo tuganire ku bibazo by'u Burundi ibibazo by'inkoramutima muri iki gihe abarundi biteguye amatora turashimiye namwe mfite mwese mwateze amatwi ikiganiro mwisanga turabatiye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradio Ijwi ry'Amerika mwakoze radio ijwi rya Amerika isamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Mu rundi butwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku meteo